na aho bamwe bemezaga ko bahita mu rukundo abandi bagahita mu butunzi. Ariko nawe twabanye ushobora kujya uhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe ukurikije kubyumva. Afata telefone yawe nonaha ujya handikirwa ubutumwa maze wandike igitekerezo cyawe ubundi cyohereze kuri izi nimero
0784128232 cyangwa se 0728028232.
Reka dusoze ikiganiro dushimira cyane mwe twabanye by'umwihariko abari kugenda badusangiza ibitekerezo byabo. Muri studio nari Crispin Mizero kuri micro mu gihe Roger Nigena ari we wari uhagarariye iki kiganiro. Reka tuzasubira ubutaha, gahunda za Radio Ijwi rya Amerika zirakomeza mu kanya.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije icyo kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'Imana kuri no saha.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Nongere bahikaze mwe bakunze ibikiganiro cyacu buri cyumweru na buri wa mbere kuri aya masaha. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru wakurikiranye inama y'abakuru b'ihugu b'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC yabereye i Dar es Salaam umurwa mukuru wa Tanzania.
Nshuti bakunze bi radio Ijwi rya Amerika, turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Uyu munsi tubashikana i Dar es Salaam ku murwa mukuru w'igihugu cha Tanzania aheruka kubera inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibyavugiweyo n'ivyafunditswe ni mukanya. Pierre Clavin Nkuru kuri micro, ndabahaye ikaze.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Hari kwa gatandatu itariki 20 uko kwezi kwa gatano umwaka w'2017 ayo nama isanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yakorana. Uko bisanzwe yatangojwe n'ururirimbo ruhayagiza uwo mujyango. Ni nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu babiri gusa, wa Tanzania John Pombo Magufuli n'uwa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ibindi bihugu byarungitse ntumwa. Uburundi bwaserukiwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo. Kenya kiserukirwa n'icegera ca perezida William Ruto. Uganda nabwo gwaserukiwe na François Kanimba umushikiranganji ajuru budandaji amahinguriro n'ibibazo vya Afrika y'ubuseruko. Nayo Sudan y'Epfo yaserukiwe n'umuhanuzi wa perezida ajuru butunzi yitwa Tisa Sabuni. Inyuma y'amasatano bari mu mwiherero, abakuru b'ibihugu barashikirije ivyo bari bicariye. Kimwe muri ivyo na matata ari mu karere cane cane mu Burundi na muri Sudani y'Epfo, nkuko vyashikirijwe na John Pombo Magufuli umukuru w'igihugu cha Tanzania.
Katika kipindi chetu pia tumefanya jitihada za kutafuta ufumbuzi wa migogoro iliyopo kwenye ukanda wetu, hususan nchini Burundi na pia Sudani Kusini.
Atao twari mu mwiherero twaciye hijya no hino amatati ari mu bihugu byacu cyane cyane mu Burundi no muri Sudani y'Epfo. Ibimaze gukogwa byatumye intore kadicureha hagati y'abari bashamenye canke batemerana. Ati turashimira abahuza nka Yoweri Museveni n'umwunganizi wiwe Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cha Tanzania ingene bariko barakora akazi bashinzwe. Ati turashigikiye aho bagejeje, ariko kandi dusaba begwe n'amatati bose gushira hasi inyungu zabo ahubwo bashira inyungu z'abanyagihugu imbere kugira ngo aya matati atore umuti vuba. Bibuke ko abanyagihugu bifuza amahoro bayarindiriye kuri bo
iyo kumalizika kwa haraka. Wafahamu kuwa kurejea kwa amani ya kudumu katika nchi hizo kwa kiasi kikubwa kuna wategemea wao.
Muruwa mwiherero kandi ninawo muhuza mu matatu y'u Burundi William Benjamin Mkapa yatumigwa hanyuma ashikiriza icegeranyo cagejeje ikikogwa yahawe na karere. Muri raporo yiwe harimo ko mu Burundi ubwigenge hamwe n'icuka cha politike bitifashe neza ko leta y'u Burundi bwirizo bakwitaba ibiganiro bidakomira kandi ko batumigwa abegwa n'amatati bose yavuze kandi ko nabahawe imitayi muza makungu yo kubahagarika botumigwa kwagateka kazi na muntu katifashe neza ko bagikenewe ibiganiro bihuza impande zose kandi bibera hanze y'u Burundi n'ibindi. Mukapa yanasabye kandi abo bakuru b'ibihugu ko bomushigikira mu gikorwa arimo kugira ngo haboneke amahoro mu Burundi. Kuri ivyo Gaston Sindimwo yaserukiye Burundi nawe yasabwiye gutanga umuco avuga ko muri iyo raporo ibirimo atari ivyo.
Raporo ubwa mbere ivyo yashigije twebwe byinshi nitwa navyemeye mugabo kugira ngo ntitugire impari nyinshi tukavuze yuko ivyo iyo raporo boyi irungika ku bakuru b'ibihugu hanyuma mukuru w'igihugu nyene yakazoronka ingene tubivuga ku mugabo twabwiya aho ukuri kuri kuko muri iyo raporo turavye araho avuga ibintu byarenganye kuko nko kuvuga yuko mu Burundi atabwidegemvyo imigambo idakora kandi ku itariki ya 11 na 12 twagize inama n'imigambwe yose nabahoze barongoye igihugu canke nabahoze barongoye ibihugu mu gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga yuko umwizero uri kuragaruka kandi twarabemereye yuko tuzubaha uruganda umunsi nk'ibiri canke itatu kugira abanonosore ibibazo biraba Burundi. Twabwiye yuko twebwe turi mu nzira yo gutegura amatora y'ibihumbi 2020 ko dusavye abanyepolitiki bose kuboja muri iyo nzira ataguhiga imanga. Umuhuza w'Abarundi yadushikirije raporo, iyo raporo yadushikirije ni raporo irimo ibintu byinshi. Twasavye iyo raporo yuko nivyo twayumvise mugabo yoshikirijwa umukuru w'igihugu hanyuma umukuru w'igihugu akazomenya ingene tubikoresha. Twagiye twumvikanye rero ko iyo raporo umuhuza Burundi ushikikiye umuhuza w'Abarundi muri ibyo biganiro kandi Burundi ushikikiye ko ibyo biganiro bibandanya mugabo hari ndarengwa gusa yuko ibyo biganiro byo bandanya bikabandanyiza mu Burundi kugira ngo Abarundi bose baronke ijambo hanyuma ibizova muri ibyo biganiro bikazoca bifasha mu kungura imyahinduka y'ibwirizwa shingiro. Ivyo rero nivyo twabashikirije uko tuvyibona uko tubibona mu gihugu mbere bakaba bashimye ivyo twabashikirije bakavuga yuko tugiye kuvugana n'abarongoye igihugu ingene ivyo biganiro bibandanya.
Imbere yuko inama iba urunanisa na rede rw'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi rwari rwarungitse intumwa gutekereza ijambo umuhuza abwira abo bakuru b'ibihugu Charles Nditeje atwara urwo runani yararongoye izo ntumwe zitanu yaravuganye n'ijwi rya Amerika.
Ego nk'uko bivuze twari twamusabye umubonano no kwira tumubwire amakenga dufise kugena ikibazo cy'urundi kiriko kiragenda. Ivyo twamushikirije rero twambwiye yuko turavye ingene ibintu byifashe ndakina kimwe cerekana yuko amahoro agegwarwa mu Burundi ahubwo ibintu bigoma biyangara kuruta na cane cane ku kibazo cy'inkora mutima cazanye inkwezi y'amacaba inkwezi y'amarere cerekeye guhonyanga amasezerano yarusha nibwirizwa shingiro. Twaramweretse yuko no munsi nkuru nziza ibyo akora byose ari kugira ngo ahindure iryo bwirizwa shingiro kugira ngo yagire ibiringo bitagiharuye yongere ahonyanga amasezerano yarusha. Twavuze tuti rero ibyo bintu akabikora azoba ashitse ku isimbo y'inuma nko bavuga mu Kirundi. Tuti rero ndakibanze kizaba kikiriho kuvyerekeye ibiganiro na wewe ntacuzo ubugifise uvuga amatati y'abarundi azoba ari ngwano yateye mu Burundi bwose. Icyo twara kimushikirije cha kabiri twamushikirije twavuze tuti ibiganiro ntibiratera intambwe abakuru bo muri aka karere buca bakorana ejo nibatige cyo kibazo cy'u Burundi bizovyerekanye yuko abo bakuru b'ibihugu nabo nyene baduhevye ikibazo cy'u Burundi batakicitayeho barundi bazoca bimenya. Ikindi twamushikirije twavuze tuti none ku biganiro bitariko ratera intambwe ukaba wavuze yuko mu kwezi kwa gatandatu amasezerano azoba yabonetse twatira ku mukono ayo masezerano azoba yavuye mu biganiro biri hagati yande nande yashitse kuki kugushika no munsi atakintu kimwe kira cyerekana yuko nkuru nziza zo kwemera ko tuganira kandi kwa turumvikana tarumvikana n'ivyo tuzoganira n'ingera tubigenza n'abazotumirwa baribo. Ni kuvuga rero nta masezerano karaboneka jo mu gitondo mu ncamake nayo makenga twamushikirije aratubwira ati ndabumvise ngereye kuzoraba ingena ndabishikiriza abakuru b'ibihugu ni bantumira kugira ngo nshikirize icegeranyo cyahongejeje ikikorwa cy'umatati y'abarundi. Ni nama tuzigamo vyinshi kandi ishora kuva mu wiheburo mwinshi cyane ku barundi atari kuri twegwe gusa tuzigamo byinshi kuko hamwe bogoroza nkuru nziza akemera kuja mu biganiro bo mu gondoza bakamubwira ati kirazira kazirizwa yuko uhindura ibwirizwa shingiro nta burenganzira ubifitiye kuba towe bidaciye mu mategeko kandi n'amasenyo yashara bikubuza ivyo akabyemera atabyemeye naho bagaheza bakamufatira ingingo harimo mbere n'ibihano byo kuzibira imihora izana ibintu bibidanzwa n'ibindi mu gihugu naho bifite ingaruka mbi ku banyagihugu mu nta kundi ivyo babikoze twogira tuti hari cizere yuko je bigiye ibintu bigiye guhinduka nkuru nziza akemera kuja mu biganiro mugaba ataco bashize bacitse ko abarundi bazaca bihebura bavuga ati ivyo twaziga mu biganiro ntibigishobotse kumbure abandi bazaca bafata izindi nzira tutifuza ko arizo zoshigwa imbere
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ikindi kibazo cavuzwe ni cheke amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati ya karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya kuri ivyo iyo nama yahamagariye umuryango w'ubumwe bwa Buraya gukuraho ibihano vy'ubutunzi vyafatiwe Burundi hanyuma karere ka Yase kabone gusinya umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yoborika gutama Museveni niyace hirya no hino mu kuvuga ko ubumwe bwa Buraya busaba ikintu n'igihushane cacu
very important. This is a question of Burundi. Burundi is the problem of it has had problems in the past.
Ati ari kintu gikomeye nshaka kuvuga ku byerekeye Burundi. Burundi burafise nako bwahora bufise ibibazo bikomeye muri kayise ariko nubu hari bitaraja ku murongo neza ariko ico ni kibazo cacu ni natwe bwitubwirizwe kugitorera umuti. Ni kibazo gikomeye kuko Buraya bwafatiye ibihano Burundi tubwirizwa gusinya ayo masezerano twamaze gushira ibintu ku murongo umwe wumva Burundi bwose nyagute ayo masezerano kandi bwikoreye umuzigo w'ibihano tutanabiganiriye ko nzojana n'intumwa iburaya tubivugane neza ariko nidushaka ko uburayi bufatira ibihano igihugu na kime cha yase butatu bajije n'ukuri inzu yacu ni rwacu nshobora kuza iwanje mu gihe uri umugenzi wanje hama ngo utangure gukubita bamwe mu bana banje
don't come into my house without consultation if you are really my good friend
na John Pombo Magufuli umukuru w'igihugu cha Tanzania yahora arongoye umujyango wa Yase arashigikiye mugenzi we Museveni yawe kurongora umujyango mu kiringo cy'umwaka Magufuli atuburaya nibyisubira ko bugakuraho ibyo bihano ku Burundi natwe tuzosinya ayo masezerano
baadhi ya changamoto ambazo tulipambana nazo polepole na kuendelea kuzishughulikia na nina uhakika
hari byo tugoye kandi n'ubu tukibandanya guhangana navyo ariko nibaza ko Museveni azobishiramwo ingufu ni kibazo cy'umutekano muke mu Burundi hame no muri Sudan y'epfo hame ni kibazo rero c'amasezerano ya EPA ariko muri ico gihe batubwira ngo dusinye ayo masezerano nabo baca bafatira ibihano u Burundi hami wabo bagatangura mbere no gucanamwo ubwongereza bukikura mu muryango wa Buraya nico gituma tutarafata ingingo ndizere ko munsi y'uburongoze bwa Museveni byose bizogenda neza ivyo bibazo bigahera tuzobanza kuvugana neza ariko nabo babanze batahure ko u Burundi ari kimwe mu bihugu bigize EAC urumva nibakuraho bijya bihano bizofasha cyane kugira ngo dusinye byo ca bibanka ubushize imbarutso mu muti canka amazi kugira ngo ashuhe n'ingoga
wao inasaidia pia kusaini mkataba huu kwa hiyo it acts as a catalyst to speed up the chemical reactions
kuntuma za perezida w'u Burundi akamwemwe kabaye kose icagira camere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yavuze ko ari insenzi ikomeye ku Burundi
ariho rero ni kibazo twize kiraba ingene yoshira hamwe cyugira imigindanire n'ishamwe rya Buraya mu vyerekeye ubutunzi ico kibazo n'icadufasha mu nyamuni ya kuko amasezerano twasinyaniye nuko mu 2014 kwaruko ibihugu vya Buraya bifatira muri rusange iyo shira hamwe tukagira amasezerano amwe kugira ngo twese tuje muri iyo muri ko kumigendanire myiza mu byerekeye ubutunzi murazi yuko kuri icyo kibazo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kenya kiramaze gusinyanira n'ibihugu bya Uraya mugabo igihugu cy'u Burundi cya Uganda na cya Tanzania mbere n'igihugu cya Sudani y'Epfo ntibirasinya itwumvikanye yuko atagihugu na kimwe gishobora kwemererwa gusinya ibindi bihugu byose bidasinye twebwe rero Burundi twumvikanye n'abakuru b'ibihugu yuko Burundi budashobora gusinya ayo masezerano cyane cyane ko ibyo bihugu bya Buraya byafashe ibiyano igihugu cyacu cy'u Burundi nitwabonera inyo byo dufatira igihano igihugu cyacu hanyuma uwo muryango dusangiye hanyuma tukagenda kwemera gusinya ayo masezerano twumvikanye muri iyo nama yuko atagihugu na kimwe kizosiga ikindi twese tuzogira rimwe ari gusinya dusinyira rimwe canke tukabwira kuko nta ndagukundira umwana nkakwankankankankira nyina nico gituma rero ivyo twumvikanye yuko ibi Burundi ibihugu bya Buraya bidahanaguye ibihano Burundi ufise iyo umukono ntibazo uronka kuko natwe niho tuhagaraye abakuru b'ibihugu canke abaserukira abakuru b'ibihugu twari kumwe ngaho kuri ico kibazo twucumva co kime twese twavuze yuko ata munywanyi w'ishirahamwe ryacu ariho azogenda kunga iyo migenderanire twahufunditse yuko tugenda tuzogendera rimwe twese tusubiye inyuma twese
muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase Burundi bwatatse abagabo ku matati ari hagati y'ico gihugu n'u Rwanda intumwa y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasubiye kwagiriza u Rwanda ko rubyitse abahungabanya umutekano mu Burundi ico gihugu naco kivyamirira kure cabwiye inama y'abakuru b'ibihugu ko ataruhara na ruto gifise mu matati ari mu Burundi
twabashigije twebwe twakibashigije mugana aho batabaranye batashatse kwemera ko hari ibibazo twabwiye yuko abakuru b'ibihugu bo muri aka karere bufata ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kugira bagikemure ni kuvuga ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi kidakemuwe tuzokwamari hahandi nyene nico gituma twakishikije mu minwe abakuru b'ibihugu kugira ngo bazogihe inyishu ikwiye baseruki u Rwanda yavuze yuko atangorane ziriho hagati y'u Rwanda n'u Burundi mugabo aho bwa mbere bavuze yuko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda wugaye hamwe kuri kuruhwa emugo twamenyeshwa n'usekanye kumenyesha yuko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi utugaye ahubwo abarundi bashizeho ubuhinga bugezweho kuri uwo mupaka hanyuma abanyarwanda baca batera akagere baragenda bakaca bavuga mbere ngo hari abasirikare twashizeho oya twabebwiye yuko twagize ubuhinga bugeze nk'uko nabo babushize igihe babushiraho twende twagiye none kubera iki twe dushize ubuhinga bwo kuraba uruja n'uruza rw'abantu rw'ibintu boca bavuga yuko twugaye imipaka ni hamwe rero twavuze ati ibyo byonyine birerekana yuko hari ingorane none kugira ngo ingorane zitore ku mutwi nuko twotaka abagabo nabo dusangiye ishirahamwe mu muryango yuko boza bakashobora gutorera inyishu ibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo ntidusubire dutana ko imiragwe kandi twatsa kumvikana kugira ngo iyo shirahamwe itere imbere
icegira cambere cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi kandi yahamagariye ivyo bihugu guhimiriza impunzi z'abarundi gutahuka Gaston Sindimwo yatangaje ko u Burundi biteguriye kubakira no kubasubiza mu zabo no mu vyabo izo mpunzi z'abarundi zisabwa gutahuka zirenga gato ibihumbi amajana 429 nk'uko vyerekanwa n'igisata ca ONU cita impunzi HCR muri abo abarenga gato ibihumbi amajana 386 no kuvuga ibice 90% bari mu bihugu bine by'akarere ka Afrika y'ubuseruko.
Twabwiye yuko u Burundi bwiteguriye gutahukana impunzi. Mbere umukuru w'igihugu cyacu Petero Nkurunziza amajambo ashikiriza nayo guhimiriza abarundi bose bari hanze yuko botaha bakaza kubaka igihugu cyabo. Twababwiye mbere yuko bamwe bamaze gutaha nk'umuntu wahora ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya wahora ari cegera cy'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda n'abandi benshi bamaze gutahuka kandi bameze neza kandi leta ikingira umutekano wabo mbere twamenyeshe yuko abo ari bo bamaze iminsi baremesha nayo manama hagati y'imigambwe bikaduha icyizere yuko mu Burundi amahoro ariho tubasaba rero yuko abo bose batarabona yuko bishoboka yuko bubona yuko Abarundi bushobora kubumbatira mu mutekano w'umurundi wese azobatasha kandi sinda muri azi neza yuko umukuru w'igihugu yatanze intumbero yuko ibintu by'abantu bahunze yuko byocungegwa amatungo yabo agacungegwa murabaza amaze gutaha bose bashikiye mu zabo basanga yuko ibintu byifashe neza tubone yakagero rero ko gutera kamu kandi ubwira kandi abarundi bose bari hanze yuko buza tugafatana ikivi kugira ngo twubake igihugu cyane cyane n'imigambwe ikaza kugira ngo itegure amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko ejo sikera ibihumbi bibiri na mirongo ibiri sikera nicyo gituma uno munsi icyo usaba uno munsi hari aho mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda usoza ubwo gishobora kugisaba kuko umwanya uzaba kurenganye nicyo gituma buza tukubaka bakajya bakigisha imigambwe yabo kugira ngo ejo ntihazovuge ko basubiye kwibwa nicyo gituma tuguma duhimiriza nibatahe imigambwe ikore tuyihe uburenganzira nk'uko isanzwe n'amategeko bakore nabo mu bwigenge bwabo mugabo bubahirije amategeko agenga igihugu ivyo nivyo duhimiriza abarundi n'abarongo imigambwe kuza kugikorwa tukasaba kandi ikindi nacyo yuko twamenyeshe kandi yuko hariho amashirahamwe avuga yuko adaharanira ibyiciro bya politiki mugabo twasanze agira politiki tukaba twasabye yuko ayo mashirahamwe yo atosuya kwisuka mu bya politiki uzana kibura leta n'ibyo kubera ariko kazi ajejwe mugabo batisuka mu bya politiki hari abashiramwe amwamwe avuga ngo ntarani bya politiki mugabo ugasanga ashaka gutwara mbere agashaka gutwara n'abanyepolitiki ibyo rero nawe twabivuze tukamubwinshe nuko n'ubutaha tuje amatora ntihagire uharanira utaharanira ibice bya politiki yoza gutanga isomo ku banyepolitiki kuko akazi karagabuwa
muri iyo nama perezida w'ubuganda niwe yagenwa kurongora umuryango wa yase mu kiringo cy'umwaka umwe Magufuli yahora muri ico kibanza mu kumushikiriza ayo mabanga yamuramukije mu kiganda
mwibare nyose bo
mwibare mwibare thank you
shali
your excellencies the heads of state and the government
Yoweri Kaguta Museveni yashimye amabanga mashasha maze yemera ko azo kwitanga atiziganya muri ico gikorwa. Nino ngaya duciye turangiriza kino kiganiro c'uyu munsi Pierre Clavin yo nkuru nariko ndakibashikiriza mu izina rya bagenzanje bose ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mugiraho muba mwubahwe kandi mwubahirizwe.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru wakurikiranye inama y'abakuru b'ihugu ya 18 ya karere ka Afrika y'Uburasirazuba namwe abatwumvise uyu munsi nongiye kubashimira mbatumira kandi mu biganiro byacu bya buri munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ku ijwi rya Amerika mwese mukomeze mugire ibihe byiza
Karinwari twazivuze ibiko twazivuze nyato tuziture makanizi sambitswe midende sambikwe motore zicanirwa uruti kuko zari nyemazi umuco w'ubutwari n'umurage mu rwagasabo n'uruhererekane rudasiga n'ubuvivi umuco w'ubugwari hano mu Rwanda wimwe icumi Faturu yero kwizo ntari U Rwanda rwacu ruhore rwemye tubiharanire Intwari gira umutima ukomeye ndikamwa n'amananiza Intwari irangwa no kugira ubushishozi igakunda igihugu Zikubitiro zikwiye uruti Imanzi zarwanya inkunduri kaze Zigasiga ubuzima kugira ngo tube bazima Ubwo nubwitange ni wo muco w'ubutwari Imana yingi imanzi
Ubusanzi kawani mwakuzi Nyirumurinzi winyami mkafuku ibigwi Harangwa nubu mkabaga kondo mwene gihanga Burja kubingenzi teka vira hara nirwa Mukagiri rakamaro nyakigi uguchawe Tumi hara nire Shobora kubiharanira Tugakomwe mu nkokora namakozere Tukabumurira cumukwirasaniro No mubukambura kukuza ari kubintwari Tarikirenye mu kinaro buturimba Kazanya kotana niyo wasiga ubuzima bwawe Wowe ukibyiruka patira urugero kurwintwari Chiro kawanya Rwanda Urabu mura yetu ujiru mucho vene jihanga Nubi hara nire Inwari giru mutimu komeye Nika mwana mananiza Inwari la mwana kugiru mushishozi Iga kundi
Bamwe bifashishije faranga abandi bakoresha ubuhanga